Turabiki suso cha mushanju. Mwiki gisuso, tugomba tuganire amajambo ya Stefano. Uyu mugabo Stefano yari umuntu yakunda Imana cyane. Yarafasha abantu benshi cyane kandi yarigisha amajambo ya Yesu Kristo. Lakini abandi bantu ntibamukunda kandi bagomba yiko boharira cyane na wene bakabonekana yiko ibigambo vyage bitafise ubushobozi. Nihene bagenda babwiriza abandi bantu ati murabona uno yigisha ibindi bitashobokana yigisha ibitari mukuru ivyo musaya twigishije. Niho bamufata bamutwara mwibaraza. Bamutwaye hadya mu rubaraza. Nihene Yesu yahagararakiriza amaso hejuru avuga ati ni murabi gyuruguruke ndamubona Yesu Kristo mwana w'Imana. Ibi yamaze kuvuga intyo babakuru b'idini bacha bashavura cyane. Urabizi bace bashavura babona isoni kuko ntibagomba yiko ye Stefano yovuga ati Yesu yari umwana w'Imana umukiza w'abantu. Ntibagomba yiko Stefano ababwira liko aribo bamuteye Yesu Kristo akaza kubambwa ku musaraba. Niho bamutwara Stefano hanze bacha batora amabuye bose batangwa kumutera mpaka umuntu w'Imana arahwera. Atarakikana niho yasaba asaba ati mwami Imana ndagusaba ubababarire ntubaharurire bino bibi bicumuro vyabo. Niho yacha akatu ahwera. Umuntu umwe umuhungu w'Abayahudi yari yahagaze aha yaraba muko Stefano ahayapfa. Yari yateruye imyenda z'abagenzi bage barya bariko baramutera amabuye. Urashobora kumuraba mu ico gisuso. Izina diage diali Sauli. Wene yimvira yiko ikazi nyiza inzira ibereye kuyishimisha Imana no kuyikorera no kwica no kubabaza abakristo. Yaramubabaje cyane Stefano gutegwa amabuye yarababaye cyane ariko ntiyayishavuriye Imana. Hanyuma ya hene yaciye afukama abasengera baryo bariko baramwica. Woshobora gusengera abantu bahe bakugira ntyo? Ijambo ry'Imana ritubwira nti ati nimwishime no kunezererwa cyane mubonye babakorera ibibi kuko nabaryo bakora ijambo ry'Imana bakorewe intyo nyene. Kukubonye bakukorera intyo winezeregwe kuko umpirikira jewe.